1위 니즈위드 아메리카. 라디즈비디 아메리카 마키론디 니키냐르고 하나 무브론디 토브기라 고미롱고 미구피 야쇼트웨인스 고메트로 추미니 치엔다 나미롱기리 나즈비리 무르구안다 니쿠리 FM 이자나 나칸네 니비차비타투 나쿠리 라디 인슈티 아보스 FM 이롱무나니 누무나니 니비차비타투 무르구라칸 니쿠투시키라 무코레제 아드레스 야추야 이메일 라디오 야추야로 바즈 제메라 카보롱고 콤나 페스북에 쿠리 아드레스 라디오 야추 노쿠리 웨웨웨 아카보롱고 라디오 야추 베오와 카보롱고 콤 요니 시테 야추 mwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkitakala cha mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe New Generation ni ishyirahamwe ridaharanira inyungu rishimikira kugaruka mu Burundi. Amakuru ha uburyo urufasha kuvamwo imboneza muri kazoza iryo shyirahamwe ryashizweho mu mwaka w'1998. Iryo shyirahamwe rishimikira cyane cyane kubyerekeye gufasha abana bo mu ibarabara. Mu ntumbero yo kufasha abo bana mu buryo butandukanye ishyirahamwe New Generation ryarashizeho umugwi w'umupira w'amaguru ugizwe n'abo bana witwa Imboneza FC waserukiye Burundi mu gikombe cy'isi yose cy'abana bo mu ibarabara cyabereye mu gisagara cya Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2014 kwezi kumwe imbere y'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyabereye muri ico gihugu nyene umugwi Imboneza FC warangije mu kibanza cya kabiri utahira umudari w'umwaka ka uwo mugwi waraserukiye kandi Burundi mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'abana bo mu ibarabara cyabereye i Moscou ku mugwa mukuru w'Uburusiya mu kwezi kwa gatanu kurangiye muri uwo mwaka w'2018 ukwezi kumwe imbere y'igikombe cy'isi yose kizagusozerwa uno munsi ku Imana mu Burusiya. Tubibutse ko Burundi bwarangije mu kibanza cya gatatu muri ico gikombe cy'abana bo mu ibarabara kabaye kandi akariyo kuvugira uburenganzira bw'abana nk'uko byari byagenze mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2014 muri Brazil. Nibihe ishyirahamwe New Generation imaze gushika ko mu Burundi kuva riserukiye Burundi mu gikombe cy'abana bo mu ibarabara cyo mu gisagara cya Moscou mu Burusiya muri uyu mwaka w'2018 nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Dieudonné Nahimana ayoboye ishyirahamwe New Generation. Dieudonné waramutse.
Ego
na mahoro. Ego abo bana mu gikombe giheruka cy'abana bo mu ibarabara mu Burusiya nihe experience bakuyeyo?
Ubwa mbere nuko gikombe cyose cha mupira w'amaguru abana bahoza mu ibarabara cyabereye muri Moscou cyari giteguwe neza cyane gusumba icyabaye mwaka 2014 cyabereye muri Brazil. Ubwa mbere kubera ko biteguye rero aronse uburyo hakiri kare kandi haje ibihugu byinshi gusumba abari muri Brazil. Ikindi nacyo ni uko habayemo integuro yatumye urwaruka rushobora kuronka akaryo keza gushikiriza ibijyanye n'imico ndangakaranga z'ibihugu byabo, hanyuma kandi bagaronka n'umwanya wo gushikiriza ibyiyumviro mu kigamo muri conference ya kibandanya iba ishinzwe kuvuga ku bijyanye n'agateka k'abana. Hari hateguye kandi no kugendera ibice bikuru bya kahise ku Burusiya nk'aho bita mu kibanza gitukura canke Red Square iruhande yahakorera umukuru w'igihugu cy'u Burusiya no kuri ibindi bice ndangakaranga canke by'ingenzi byo mu gihugu cy'u Burusiya. Rero byabaye ibitunganijwe neza cyane gusumba ku mburi zo mu mwaka 2014 kandi abana babinezerewe cyane bashobora kunashikiriza ibyiyumviro byabo mu buryo bwumvikana.
Barangije mu kibanza cya gatatu byarabashimishije
kubana ntibyabashimishije na kwijana kuberako ubwa mbere ho bari biteguye cyane kandi bari biteze kuronka ikibanza cya mbere kore ko bwa bari babaye bakabiri mu mwaka 2014 ikindi naco nuko kuri bo bavuga yuko ari ho igitsindo binjije mu gihe bari mu gice cha bari ko barahiganwa gice cha kabiri gishira kurangiza iryo higanwa hanyuma umu arbitre ntiyakibemerera bo bagifata yuko mengi yo bakibemerera ari kubaho uburenganzira bwo shobora gukina finale no kuvuga yuko bari baciteze ko bashobora gutwara igikombe ariko ntivyakunze mugabo kandi barazi ingene urukino rwari rwateguwe barabona neza yuko bateye intambwe gusumba kumbure n'abaronse igipanda cya kabiri mwaka 2014 kubera ko hari ama ekipe yiteguye cyane ava mu bihugu bitandukanye ariko akaba arashoboye kuyatsinda harimo na Brazil yatsinzwe n'u Burundi.
Nibihe muriko murarangura mu migambi yanyu inyuma yuko mugarutse nabo bana muvuye mu Rusiya?
Nkuko twavuze mu gihe twitegurira kugenda hari hariho ibikorwa byateguwe byo gutuma ubwo gwaruka rushekira abandi urundi gwaruka rwinshi kugira ngo bashobore kubaha ibyizigiro ku bijyanye na kazoza ku Burundi. Mugabo bwa mbere byabe bisabwa yuko bashikira abategetsi kugira ngo bashobore kubwira abategetsi b'igihugu bamenyeshe yuko abana bahoze baba mu ibarabara atarabo gusuzugwa cyangwa abana mu ibarabara kugira ngo babafate nk'abandi bana bose baronke agaciro nk'abandi bana bose. Ico rero carakoretse mu biganiro bitandukanye abo bana bavuye mu Rusi yamaze kugira ndetse barakiriwe n'umukuru w'igihugu mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu aho yafashe umwanya utari muto kubumviriza bashikiriza ibyifuzo byabo n'ibyifuzo bayifuza kubijyanye n'abana bamwe barabara mu gihugu cyose. Aranabemerera ko adashobora kugerageza uburyo bwose ngo ibyifuzo byabo bishobore kubahirizwa. Ikindi naco muri kino gihe rero batanguye amahiganwa aho bagiye barakoze higanwa guhiganwa n'umugwi umwe ngahe Bujumbura kugira ngo bashikirize icyo gikombe abana bagisanzwe ba mu ibarabara kuri tariki 16 kwezi kwa gatandatu muzi kwa munsi mpuzamakungu hariwe umwana wo muri Afurika. Icyo gihe babaye umwanya wo kugira ngo bashobore kuvuga ibyo babayemo ibyo bakoze igihe bari bari mu Burusiya ariko naho rero ikabitegurira uburyo budukundiye kuzunguruka igihugu cyose kugendera intara bishobotse intara z'igihugu aho bazokina n'imigwi y'abana cyangwa abanyeshuri basanzwe bari mu kuri iyo migwa mikuru y'intara hanyuma babashikirize ibyifuzo byabo n'indoto zabo bafise ku Burundi. Ndashaka kwibutsa neza yuko ishyirahamwe rya New Generation ntirirera abana mwe barabara gusa nk'ugufasha abagowe ariko ribarera guhinduka imboneza abantu bazogira icyo bakoze mu buzima bw'igihugu. Yo kubwivyo n'abana basanzwe barigishijwe iby'uburongozi leadership cyane cyane kuvyo twita servant leadership cyangwa uburongozi bukorera abandi kubimboneza ikorera abandi ibyo rero nivyo bagomba gushimikira ko cyane ni gusigura urundi gwaruka yuko kugira ngo igihugu cacu gitere imbere gishobora gushika kure hategereza kuba abarongozi bafise umutima gukorera abandi no gufasha abandi gutera imbere atari kumbure abarongozi babikorera canke bitwaritse inyungu zabo ubwa mbere. Ivyo nugira ngo bashobore kuraba ingene bokundisha urundi gwaruka igihugu kandi bakarukundisha gukunda gukora neza gukora biyumvira inyungu nziza z'abandi.
Ego muri iki gihe igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kigiye gusozerwa kiza gusozerwa uno munsi n'urukino gugutsindira ico gikombe hagati y'u Fransa na Croatia abo bana bari bagiye muri ico gikombe cabahoze mu ibarabara barakurikirana iki gikombe bararabiza inkino bavyifatamwo gute birabaryohera?
Ego cyane ni ibintu bakurikiranira hafi ubwa mbere ho kuko basanzwe bakina umupira w'amaguru barafise imigwi bakunda bose ntibahuriye ku mugwi umwe ariko basanzwe bafise imigwi n'abakinnyi basanzwe bakunda bakurikirana. Ikindi naco nuko mu kigo cacu mu mazu basanzwe babamwo barafise uburenganzira barafise amateleviziyo abereka en direct biriko biraba canke biriko biraba muri urwo rukino rw'umupira w'amaguru niyo banabikeneye bagashobora kuja hamwe kugira ngo bashobore kuraba urwo rukino rero mu kanya bariteguye. Mbese n'abadasanzwe ba mu nzu imwe bashimye guhurira mu nzu imwe kugira ngo bashobore kuraba urwo rukino hanyuma babinezerere. Ikindi kinezere cyane nuko aho bagiye bo urumva ariko arabwira abatoyi babo basanze abana mu mazu bakabwira bati harya twarahagiye harya twarahaciye mu gihe ariko barekana ibibanza biteye imbere byo muri mu Rusiya. Hanyuma ikindi barafise ukwizera cyane imitima yabo kuva mwaka 2014 yuko igihe abari mu gihe wacu imboneza kuva igihe bagiye gukina muri Brazil ari bazotangura kuba mu mugwi serukira gihugu Burundi kumburu uzoshobora gushikaho injira mu higanwa gikombe cy'isi yose mu myaka iri imbere. Bo nivyo nicyo ndoto bafise baravuga bati umunsi umwe Burundi buzoshobora gushikaho ubwinjira mu higanwa gikombe cy'isi yose ku izina ry'igihugu koko igihe bazoba ari bo bakuze bateye imbere bazoba ariko barakinira uwo mugwi. Iyo niyo ndoto bafise baguma bavyimenyereza kugira ngo bibaze ku munsi umwe bazoshikana Burundi kuri ko rugeze.
Murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise firme uratwumva?
Yego.
Watubwire irindi zina nahuri?
Kwa filime ndayizazirire.
Uri he?
Nzagara cha Bujumbura.
Yego, ufise ikibazo cyangwa icyumviro?
Nagomba kubaza irishira hamwe ryabo rifasha abana bo mwibarabara gusa cyanye izafite abandi bana gyo barifasha.
Reka bishure yari yabivuze mu mwishure ya Dieudonné.
Ah, kubera tubona abana baguma bagura ngaha mu gisagara cya Bujumbura mwibarabara sinzi ko bafise imigambi yo kubegeraniriza hamwe kugira ngo bakuremwe abo bakingi. Sinzi ko bafise nk'ibigo bakoreramwo nk'umuntu abana kubera abana baguma baba benshi tuzi kubamenya ahantu baba bari kugira ngo abana bashobora kuza umuntu yoriyani nk'aba bana cyangwa baze kubitura kugira ngo babafashe abana baguma bagwira mu gisagara cya Bujumbura.
Yego, reka abishure mu mwishure ya Dieudonné.
Kumenyesha yuko ishyirahamwe rya New Generation ntirifasha gusa abana mwibarabara, rifasha urwaruka rwose muri rusange, cyane cyane urwaruka rwifuza kubera imboneza abandi. Igisata cyo gufasha abana mwibarabara ni umwe mu migambi itatu nyamukuru ishyirahamwe rya New Generation risanzwe rifise. Rero mugabo iyo hageze ibyo gufasha ku bana turera, umwana nta mwana n'umwe turera mu kigo cacu atabaye mwibarabara, ni ukuvuga yuko nta mwana ava mu muryango ahantu kanaka dushobora kwakira. Naho kumbure atoba ari impfuvizi na kwijana mbwa akaba yamaze igihe arara mwibarabara, icyo cyatumye arara mwibarabara nicyo gituma natwe dushobora kumwakira tukamufasha. Rero ku bijyanye n'abana bagwira mwibarabara uyu munsi ni kibazo twese turakibona, ariko nashaka kumenyesha ko hari ubwoko bubiri bw'abana bari mwibarabara. Hariho abana baza mwibarabara gusegerereza bafise aho bataha mu ijoro iminsi yose mu masaha ine saa tanu bagafata amabisi bagataha barihesha bariha n'amafaranga batoje mwibarabara. Abo abana bari mwibarabara ariko si abana bo mwibarabara nk'uko tubyita, kuko hariho abandi bana rero batagira iyo bataha uko bigenda ko ariko kose batakurara mu makanivo cyangwa bakararana n'abanyezamu imbere y'amazu batagifite aho bashobora gutaha. Abo rero twebwe dushimikira ko cyane naho n'abo bandi tubagira tugerageza kubagira ibiganiro kugira ngo tumenye neza ingene twashobora gufasha. Rero umugwi wacu ushinzwe gukurikirana abo bana urafise ibikorwa ukorera mu ibarabara gatatu mu ndwi, aho bagenda bagasanga mu bice bimwe bimwe hari abana basanze mu ibarabara bakabaha impanuro bakabafasha kugira ngo birinde kuja mu biyayo rumutwe cyangwa kubaha ibyizigiro ko bashobora gusubira mu miryango iwabo. Abo tubonye bashobora gusubira mu miryango iwabo nk'abavuye ruguru baje ku makamyo avuye ruguru turabafasha tukabasubizayo. Hakaba n'abandi usanga baramaze kumenyera kuba mu ibarabara ugasanga biragoye n'ingene bashobora kuvayo kubera ko ari amafaranga baronkera, usanga batangiye kuja mu bizo kudaza ibyayo rumutwe n'ibintu nk'ibyo. Ariko rero hakaba na nabemera kuza mu kigo cacu tugashobora gushobora kubafasha. Nashaka kumenyesha yuko nta buryo bwinshi cyane ku rugezo ruhanitse turaronka ku buryo twovuga ngo je mu gitondo abana bose bazorara baheze mu ibarabara kubera ishyirahamwe rya New Generation. Ariko icyo dukora ni ugusaba abashinzwe intwaro ayandi mashyirahamwe asanzwe akora igikorwa nk'icyo dukora bakashobora gufasha. Rero twebwe tuba dufite igitike tutarenza ku mwaka cy'abana twakira, ko twebwe abo twakira bose turasubiza ku ishuri. Nk'ubu twe turakira amanota y'abamenye mu ishuri twakwiye mu ibarabara muri uyu mwaka bariko bariga. Rero tuba bivana n'uburyo tuba dufite, nicyo gituma tugusaba nawe uri kuratwumviriza. Ego niko ubona ari umwana mutoyi cyane agishobora kuja ku ishuri afite ingorane, urashobora kumurukira ku kiwacu kuri Avenue de l'Arche mu Kinindo iruhande y'ihoteli Royal Palace, atanke wowe nyene ukagira intambuko nawe kumufasha kuko nkuko bavuga mu Kirundi umwana asumwe twese sukora ko dufishira hamwe no kumusuma umuntu yagize umutima kibaza atabikore kubw'ivyo twese tubikoze turashaka gufasha abo bana bakagabanuka mwibarabara ico tudashigikira cyane n'abantu usanga batwaragira abakoreshe tanke ugasanga bafashe ingingo igihuti hutu ugasanga ngo abana ave mwibarabara ugasanga ata migambi yateguwe myiza yotuma umwana havuye ejo azoshobora kuba nk'abandi bana rero niyo ico nizo nyisho notanga kuri ivyo bibazo aheje kubaza
Murakoze tufise kandi Eric uratumva Eric nari ku murongo wa telefone ikatubandanye ikiganiro biravuga ko mumaze gufasha abana bakiri bato barenga ibihumbi 10 benshi muri bo muri kigiye bakaba bariteje imbere nibiharuro bibashimishije
ivyo biharuro iyo tuko turavuga gucyo ashobora kuba umengo ni biharuro binini cyane ariko ivyo uyu mwaka turakwije imyaka 20 ishira hamwe rya new generation ribayeho rero ku mwaka harabaza muri vya bikorwa dukora tutaheza ngo tubarere tukabafasha mu mwanya muto yibwira ngo basubire muhira usanga kenshi twa dufise nk'ibikorwa dukora aho duhuza nk'abana 150 200 cyane cyane mu kwezi two turakora ibijyanye no gukurikirana rwa abana bakiri mu barabara hakaba rero nabo twebwe turera nyene tukabarera tukababona aho bashitse tukabona ingene barengiza no bafite bari muri kaminuza abo rero muri rusange tuvuze ibihumbi 10 birimo na gwagwaruka new generation sanzwe ifasha mu byo twita ama club yacu mu bikorwa dukora haba amashuri haba amakartiye ma commune ya ruguru ariko abana bo mwibarabara bazamwibarabara by'ukuri dufika tuti twarakurikiranye tukabona neza yuko ivyo twabafashije byagize ico bishika ko bashika 600 abo nibo tuvuga tuti umuntu ashobora kuvuga ati uyu muntu yaraciye aha twaramufashije gutangura umugambi twaramufashije kujya ku ishure twaramufashije gusubira muhiri wabo abo nibo dushobora kuvuga tuti urashobora kwerekana neza ingene byagize ikimazi ku buzima bwabo ariko iyo tuvuze abo 10 ni urwaruka rwose ruca mu bikorwa new generation itunganya mu bijyanye n'inyigisho duha urwaruka muri imyaka 20 ishirahamwe ryacu rimaze
ishyamwe ryanyu muravuga ko mwemera ko abana n'abakiri bato aribo kazoza kandi aribo mufitiye icyizere ku byerekeye kazoza ku Burundi mwabisegura
mu ntumbero twihaye kuva dutangurishira hamwe rya new generation ndabibutsa yuko tutaritanguye nk'ishira hamwe ryo kuza gufasha abana bamwe barabara twaritanguye guko tumwumva iyo zina mu kinyarwanda rivuga n'urungano rushasha ni tarifisi ntumbero kugira ngo tuhe dutegure ugwaruka rukiri ruto guhinduka imboneza abantu bazobera icitegererezo abandi kandi bafise ico batera mu buzima bw'igihugu cyane cyane bafise umutima wo kubaha Imana umutima kandi wo gukorera abandi rero iyo twa turavuga iyo ntumbero yacu nuko ugwaruka gwace mu ishyirahamwe yacu muri imyaka 20 iheze uyu munsi ugiye kubaraba bamwe baramaze kuja mu nzego ziba zifise uruhara mu gufata ingingo haba mu burongozi bw'amashyirahamwe haba mu bikorwa bya leta mu bisata bitandukanye igicapo canke indoto yacu yari yuko mu myaka iri imbere tuzobona abantu b'indongozi bari kwarakora mu bisata bitandukanye bafise akarangamutima ko gukunda igihugu gafise amakarangamutima ko gukunda abandi no gukorera abandi bakunda gukora bakoresha ubwenge n'ingabire Imana yabahaye kugira ngo bateze imbere igihugu cyabo kuko muri new generation ntitwemera ko Burundi buguma bwitwa igihugu kiri mu bihugu bikenye ku isi kuko turemera tukunda gukoresha ijambo rivuga ngo Uburundi ni igihugu kiri gitunze mu bihugu bya mbere bitunze ku isi kirimo abantu ba mbere bakenye ku isi tukavuga tuti itandukanirizo hagati y'igihugu Imana yahaye ubutunzi dushobora kurima katukimbura kabiri gatatu mu mwaka aho dufise amazi akwihe abantu bashobora kunywa amazi akwihe canke bashobora kuguma barimana mu gihe cici giha dufise ico twokwita amaklima atandukanye tumushobora kurima ivyimburwa vy'ubwoko bwinshi aho dufise ubutaka kumbure mwe butarana tezwa n'imbere mugabo tukaba turi kandi mu bihugu birimo abantu bakenye kibazo kiba gihagaze ku buryo bwo kwiyumvira ingene abantu biyumvira rero dushise ugwaruka gama gwiyumvira yuko na gutera imbere no kuja mu mahanga gutera imbere no kuja mu bindi bihugu gutera imbere no kuja gusa muri politike ugakurikira munya politike gusa ariko ugasanga ni bake bakoresha ubwenge n'ingabira n'Imana yabahaye kugira ngo bateze imbere ubutunzi Imana afite muri kino gihugu rero intumbero yacu ishira hamwe ryacu nuko tubona urunganiro rushasha rwiyumvira yuko Imana aduhaye kino gihugu igishyizemo ubutunzi bukwiye ariko dukwiye gukoresha ingufu zacu ubwenge Imana yaduhaye kugira ngo duteze imbere ubwo butunzi hanyuma kandi tugire icyo duterere amahanga amakungu dushobore no kunahiganwa n'amakungu aho karo rero kahagaze kuri umupira w'amaguru abana bavuye mu ibarabara bakina icyo gicapo tuvuga tuti niyo umwana avuye mu ibarabara atagira icyo afungura atarafata bus atadafite aharyama uyu munsi agafata indege akagenda kure nko muri ibyo bihugu bya Brazil n'u Rusiya agaserukira igihugu akaza ateteka igihugu agashika akakigwa n'umukuru w'igihugu akabafise agaciro nkako birashoboka ko mu gihe gito gusa Burundi bushobora kuva muri bya bihugu bavuga ngo ni ibihugu bikenye ibihugu bidafite kazoza mu kanya gato iduhinda ingene twiyumvira tukaba mu bihugu bishobora guhangana n'ibindi bihugu mu gukoresha ubuhinga n'ubumenyi Imana yaduhaye iyo ugiye kurabusanga abana bavuye mu Burundi iyo bagiye mu mashure mu bindi bihugu usanga baba ba mbere bamenya bagashika imbere n'ingoga mwanya mutoyi bikakwerekana neza yuko tutari mu gihugu kimwe abakiri bato batagira ubwenge ugasanga kenshi uyu munsi n'abagiye mu mahanga niyo bakora ibikorwa byinshi biteza imbere ibyo bihugu tugavuga tuti ni gute rero ubwo butunzi tukosubira kubukoresha muri kino gihugu cacu kugira ngo duteze imbere igihugu duteze imbere uburyo bwo kubaho aho atamuntu yobaho adafise ivyizigiro vya kazoza ntituzobone ugwaruka oya tubibona muri iyo bihugu byo by'amajaruguru ya Afrika bapfira mu mazi ariko barahunga barondera kurondera kuja i Buraya ariko ahubwo tukaba igihugu aho abanyaburaya bashobora kwifuza kuza ngaho kugira ngo bashobore kunezerwa bashobore kandi gufatanya natwe mu iterambere
ivyo ni mu gihe ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu bivuga ko ibice 60% by'abantu bagize akarere kose ka Afrika bari munsi y'imyaka 25 muriko muravuga ko abo bakiri bato bakoreshejwe mu buryo bwiza batabuze ubwenge bafise ubwenge baciye ubwenge bafise n'ubuhinga bukomeye bashobora guteza imbere akarere ka Afrika niki hege gikenewe cyane cyane ku bategetse ibihugu nko muri Afrika kugira bafashe ubwo gwaruka twako turavuga nk'abo bariko bita bagenda barondaye gushika i Buraya bagaherera mu karere ka Sahel no muri kiyaga no mu ibahari Mediterane niki mubona boronswa kugira ngo bagire ico cizere cyo kuguma mu bihugu byabo babiteze imbere
amona kiri mutafisi imyaka 25 ikintu kimutandukanya n'abandi bakuze kumusumba nishaka byo gutera imbere iyo chaka de gutera imbere rero rikorerwa mu bikorwa washaka ko tugeze tukavuga mwebwe muri kumurambaza uyu mwanya muri Washington muri Tanzania za America ndaronka kaje gutembera muri ivyo bihugu nkaraba umuntu afite imyaka 15 17 duhere cyane ko afite imyaka 18 gushaka kuri 25 aya masaha muri America bariko bakora iki bari mbega nabantu barindiriye kuzokora ngo bagende kurindira akazi kava muri leta nabantu barindiriye ifashanyo zakuzana abantu bicaye gusaba itwongo n'abanyeshure atakina kimwe bakoresha amaboko kandi bitwa ko ari mu bihugu biteye imbere ariko uyu munsi ugiye kuraba muri bino bihugu byacu umuntu akiri muto ari munsi y'imyaka 25 mubwira ngo anarindira doheza amashure ngo ntihazogira ica koze mu bujanye no gutera imbere ugasanga aya mashuri umuntu azoheza munsi y'imyaka 35-40 atagifite ishaka ryo gushobora gutera imbere rero abategetsi muri politiki muri bihugu bakwiye gutahura yuko ibishoboza gutera imbere no kwita moteur de développement économique ni nguvu kuko barako twebwe nta mahinguriro mari ni yadufise ni nguvu z'abakiri bato hagati y'imyaka 17 gushaka kuri 24 bakwiye gukora ibikorwa byo guteza imbere igihugu kandi hakaba gushira imbere ibintu byo gutangura ibikorwa byo kugwiza umwimbi cyo no kwita entrepreneuria ni ikintu kiza n'umuntu gutahura yuko Imana yamuhaye ubwenge ashobora gufata ibyo ibimukikuje akabi byaza umusaruro akabishikana ku rugeza aho bimuzanira umwimbu ushobora gutuma yiteza imbere. Twebwe turacyari muri bya bihugu dushimikira cyane kuri fonctionnaire aho umuntu avuga ngo nzoheda ishure kugira nje mu kazi ka leta bampembe cyangwa nze gukora ishyirahamwe kanaka, ugasanga umuntu yiga mu ishuri afite imyaka 18 ntanashobora no koza isahani yafunguriye ko ntanashobora gutunganya isuku ryaho abaye, birakunda gushika kenshi muri bihugu twarize twakuriyemo. Ariko yagenda iburaya kugira ngo ashobore kuronka ingene abaho akadakoremwe bita amajob, akazakoza amasahani muri restaurant cyangwa akaza gukora ubuzi butoyi atarishoboye kubikora akiri mu gihugu iwiwe. Kubera iki? Kubera ko umuco wacu n'ingene gutunganya kwa kazi kambimeze muri bino bihugu ataburyo bwinshi bushirwa mu bijyanye n'ibikorwa bituma abantu bashobora kwiteza imbere. Rero ico novuga mu ijambo rimwe nuko turazi ingene amafaranga y'ibihugu akoreshwa muri budget z'ibihugu n'amafaranga make ashigwa mu guhu akaryo ugwaruka kugira ngo bashobore gukora ibikorwa byo kwiteza imbere mu kwiga ingene bashobora kugira innovation creativité bashobore kuba aba entrepreneur. Igikorwa twa turagerageza gukora muri new generation aho dufata ugwaruka tukabigisha kwiyumvira gutora inyishu y'ibibazo aho babaye mugabo bibazana kugwiza umwimbu no gushobora gutanguza akazi ku bandi bantu n'ibindi bishoboka. Ariko rero usanga kenshi muri politike z'ibihugu byo muri Afrika tuguma tuvuga ngo umuntu azogira icyamari igihugu ariko yagiye mu bigambwe cyangwa yagiye kuza gukorera mu kazi ka leta gusa, ugasanga ntibakoresheje ingufu z'abakiri bato.
Nk'abo bakiri bato rero igikenewe nyamukuru no kubafasha guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira aba yego
icambere no guhindura uburyo bwo kwiyumvira kugira ngo bagire indoto bakunde igihugu. Abantu benshi babona aba bana bafashe indege bagiye mu Burundi cyangwa mu Rusiya cyangwa nabagiye mu buserukira bagiye kwiga mu Bwongereza bakagaruka, ikintu cyambere ama tubwira ngo aba bana bahaza mwamwe barabara bagiye ngo ntibazogaruka. Mu gihe cyose twasokanye ugaruka mu bana twareze bahaza mwamwe barabara, nta numwe yigeze asigara hanze, nta numwe yigeze anabyiyumvira. Kubera iki? Kuko twabareze mutima wo gukunda igihugu, kubona yuko ushobora gushika kure igihe ukoresha ubwenge bwawe n'amaboko mu gihugu cyawe. Rero ikiba gikenewe ubwa mbere ni ukubafasha guhindura uburyo bwo kwiyumvira. Icya kabiri ni uko haba gutunganya ibikorwa biza no guhiganwa kuvuye mu gukora ibikorwa byo kukwiza umwimbo no kwiteza imbere, cyo no kwita innovation. Kubera ko turi mu bantu bakira ibintu byakozwe n'abandi gusa, aho twakira ivuye mu Bushinwa, ivuye muri Amerika, ivuye i Buraya, ariko umwana ariko aragerageza gukora akantu gato ariko kwiteza imbere ko gukora ikintu gisa n'ikidateye imbere cyane, ugasanga ntatewe intege akora ko ata buryo buhari washaka no mu mashuri, ugasanga nta buryo bwo kwankuraja ibintu bijyanye n'ama innovation buhari. Rero kubw'ibyo nibaza ko ari abantu bakwiye gushyirwa ingufu cyane, kandi turi abantu dutunze cyane kuba dufise urwaruka rukiri ruto rugifise izo ngufu n'ubwenge bwo gutera imbere bashobora kugira icyo baterereye. Rero nibaza yuko kumbura uko igihe kigenda niko abategetsi ba bino bihugu bya Afrika bazogira igihe bagatahura yuko bakwiye gushira ingufu n'amafaranga y'ibihugu byabo mu gufasha abakiri munsi y'imyaka 25 gukorera ibihugu kwiteza imbere no guteza imbere ingabire Imana y'abahanga.
Yego, Barack Obama yahoze ari perezida wa Amerika yaratangije umugambi witwa yari ni umugambi wakira imboneza z'abakiri bato bavuye mu karere ka Afrika bakazi no bakabarungika mu university atandukanye kugira barabe kugenewe abanyamerika bakora ni n'ubuhinga bakura n'inyigisho n'ubumenyi mu mashure. Ubitegereje izo mboneza ziba zivuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika, urabona ko bafise ishaka rikomeye, ukabona yaba mu bihugu barimwe naho ama leta yorohereza gashiraho uburyo bwo gutuma ivyumviro bafise bashobora kwiteza imbere, ntankeka nkuko ari kurayivuga kwa karere ka Afrika gashobora gutera imbere. Uwo mugambi wa Obama ubona ari umugambi mwiza.
ni umugambi mwiza kuko ni umugambi wanagize icikoze ku Burundi kuko kumwaka kumwaka abagwaruka rumwe rumwe ruserukiye abandi mu Burundi baraza muri uwo mugambi. Jewe rero nk'umuntu yabaye mu by'amashirahamwe no ubundi ko nshinga uvu cyane mu bintu bijyanye no gutera intege abantu bafise byiyumviro bishaje, ndagaragaza igihe cyose bavuye hiyo kubonana na benshi muri bo kugira ngo tuganire twumve ibyo bize twumve ibyo batahuye. Sikera cyane hirya y'ejo nari kumwe n'umwe muri abo yaje kumbure mu mwaka wa 2015 ndibaza uyu munsi ari mu gihugu azi ubwenge cyane n'umuntu akora mu buhinga bujyanye no gukoresha ibyumaga nkuba niki, ariko uri kurumva ukabona yuko hari ahantu yo shobora gushika cyane mu guterera ari ugasanga bira ntibyoroshye. Hariho n'abandi tumaze igihe tukaturaganira abahetse kuva y'umwaka ukumva ko baje bafite ishaka, ariko rero ugasanga ikibanza cyo gushobora gutuma bwa bya byiyumvire bakuye mu bandi bashaka kuza bakabishyikiriza urundi rwaruka ugasanga bigenda bitoroha kubera ko kandi sibo gusa ni mu bihugu byinshi byo muri Afurika niko bigenda kenshi kubera ko usanga abantu bavuga bati ibyo nize mwabonye byo mu mahanga ngaha kumbure ntibishobora gukoreka nk'uko ahandi babikora. Ariko rero nibaza ko ari umugambi umaze gukora ibitari bike mu gutera intege abakiri bato no kubereka yuko bishoboka. Nibaza yuko mu minsi iri imbere kumbura abo bagiye bakamenyana n'abandi bamaze gukora ibikorwa bitari bike kenshi ukunda gusanga bikorana n'ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi, ariko bagiye hamwe ndabona ko ariko barishyira hamwe bariko baragira ibahuza ku kwezi ku kwezi kumbure bazashobora gushika urundi rwaruka rwinshi bamenyeshe ibyo bize n'ingene bakwiye kwiteza imbere. Ariko igihambaye ni uko mu kirundi avanwa kanyoni katagurutse n'ikamenyero bweze iyo bavuye hariya bazabona yuko bishoboka mu Burundi. Uwo twahuye wese yagiye muri ibyo muri rya program aza kubwira ati naje nkunda Burundi gusumba uko nigeze kubukunda, naje numva nizera ko bishoboka mu Burundi. Ni bake kandi baza ko atana basigarayo kubwivyo rero gusaba basigaye ko baronka environment iri favorable ya permettre yuko bakoresha izo ngabire zabo kugira ngo bashobore gushika kure. Nibaza yuko hari ivyizigiro yuko abo bazahura n'abandi bazariga ivyahandi ingene bikenda bazogira ico bafashije urundi rwaruka ruri hano mu gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga gishimikira ku bakiri bato ku munsi w'Imana. Turi kumwe n'umutumire wacu Dieudonné Nahimana yoboye ishyirahamwe New Generation rifasha abakiri bato kwiteza imbere na cyane cyane abana bahoze bari mu ibarabara. Tugarutse kuri abo bana mwajanye mu Burusiya mu gikombe cy'isi yose cy'abana bahoze mu ibarabara. Abo bana b'Abarundi hari ukuntu baguma bavugana n'abandi bahuriyeyo bava mu bindi bihugu, hari ukuntu umwe etablisse ama contact.
Ego gambereho ubuhinga bwa none bwo gutumatumana kw'amakuru buroroheza gutumatumana kw'amakuru ku isi yose mwanya muto. Abarongozi b'imigwi iyo migwi y'imipira y'amaguru mu bihugu bitandukanye kuva mu mwaka wa 2014 mwaka wa 2018 barafise urubuga rwa internet bakoresha mu WhatsApp aho bavugana ibyo biko birakoreka mu bihugu byabo kuva bavuye mu ihiganwa. Rero abarongozi ba New Generation bari kuri urwo rubuga kugira ngo bashobore kuza barashyira ko bamenyekanisha nabo ibyo ekipe yacu iri kwirakora. hanyuma kubijanye n'abana bwa mbere ho turafise amategeko adufasha kurinda abana kugira ngo ntibasange bavuye mu ntumbero y'ivyo twari ko turabigisha mu gihe bari bagiye muri iryo higanwa kugira ngo ntibagire ubugenzi gusa usange arabwi bigomba gomba gusa butafise intumbero kwafasha gushika kure rero kubwivyo bakwafise harafise uburyo bw'ingene batuma tumara kamakuru nabo bandikiretse ufitiye ubugenzi wiwe ku Facebook cyangwa WhatsApp aho bagerageza kuza baraganira abashikiriza ivyiyumviro muri abo hari abitwa abambassadeur ni nk'umwe yatwaye ico bitikiratu cy'inzahabu mu gihe co bari kwa kina muri Brazil akaba kandi ari nawe yaronse imidari inzahabu myinshi mu gihe bari bagiye iganwa ryo kwiruka muri Brazil mu mwaka wa 2016 uyo numwe mu barongozi ndavuga babiri ba mbere ku isi yose bashinzwe abo bita abambassadeur baserukira abandi bana barafise rero ibintu bakora byo gutuma tumana ko amakuru no guhanahana ivyiyumviro kugira ngo ibiriko birakoreka ariyo nka kampanye igihugu kanake yo kiragira mu bijyanye n'amategeko y'abana bazamwe barabara kugira ngo natwe tuje kwikora tubashigikire ariko kandi rero hariyo gukoreshwa ibi bya Twitter canke Facebook YouTube aho umwe ashobora gushira ko ivyo ariko arakora mu gihugu ciwe ariko tubikora tugerageza kurinda abana kugira ngo ubugenzi ntibuhave bufata intumbero iyo tuma bakura kuma bikonsanta cyangwa kwiyumvira ku by'amashuri usange bagiye mu byifuzo bindi bishobora gutuma badashobora gushika kure mu ndoto z'ubuzima bwabo bwo nibwo buryo rero tugerageza kugira ngo bagume baganira bagume bahanahana amakuru hanyuma kandi rimwe rimwe rero n'inama zitegurwa zigatuma bamwe bagenda guserukira abandi bavuye mu bihugu byabo bagasura guhura na babandi bari bari kumwe muri rya higana.
Igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo muri uyu mwaka kirasozerwa mu kanya no munsi niko twabivuze mu rukino rwo gutsindira ico gikombe hagati y'u France na Croatia. Tukaba tuzi ko mu gikombe cy'isi yose kizokurikira ari mu mwaka w'2022 kizobera muri Qatar muzoserukirwa muzojana abo bana iryo higano rizobandanya ndibaza n'ikintu kizobandanya uko ibikombe by'isi yose bizobandanya kuba
ego igihano rizobandanya ingene dusanzwe tubikora nuko bwa mbere hoho twatewe iteka nka New Generation mu Burundi kuba mu mugwi w'abatunganya ico gikombe c'isi yose amashirahamwe yose yagiye muri iryo higanwa yama afise uburenganzira bwo kuja mu nama yo gutunganya ico gikombe rero kubw'ivyo nk'ubukora ko twamaze kurangiza iki cy'umwaka wa 2018 abaserukira ishirahamwe ryacu kumbure twegereje hafi nk'umwaka w'ibihumbi 2022 bazotegura inama bagende mu nama izobera kumbure muri Qatar nyene canke rimikabera mu kindi gisagara aho bavuganira hamwe rero ingene urindi higanwa rizokurikira rizogenda rero kora ko ishyirahamwe ryacu ryamaze kuja muri uyo mugwi w'abatunganya icyo gikombe tuba dufite amahirwe menshi yuko dusubira kuja muri iryo higanwa ariko ntibisigura ko ariko bizokama bimeze hari igihe bishobora guhinduka bivana n'intumbero iba ifatishwe muri ico gihe cyo gutegura ico gikombe cy'isi yose ariko ico ntakeka nuko ishyirahamwe ryacu rizoba riri mu bategura ico gikombe cy'isi yose kizobera muri Qatar mu gihe hazoba hateguwe inama igitegura hasigaye umwaka cyangwa imyaka ibiri imbere y'uko kiba
tugarutse kuri abo bana bo mwibarabara mufasha muravuga ko mwabonye ikintu cabatangaje mu buryo bwiza mwabonye abo bana bo mwibarabara bari mu migwi y'abantu batishyira mu mutwe ibintu byerekeye igihe ushane gifatiye ku bwoko mu Burundi ivyo mwibaza ko byatewe n'iki
ucavitegwa bwa mbere ho nakahise kabo kubera ko ibintu by'ubwoko mu Burundi abantu babikoreshe bafise ariko barapfa iyo bagomba kubirondera mu inyungu ariko nk'abana birariye hanze bajyamye ku ikarito imbere y'inzu nyubako kanaka y'umugwiza atunga kanaka canke mu ikanevo nta uvyuka arabo yunda mubaza ngo ubwoko bwawe ni ubuhe ngo mbega uri umuhutu canke uri umututsi canke uri umutwa canke iki ibyo nta mwanya babifitiye n'abana bo bagira urunani kuko bumva umengo niba bobo nta nubwo ko bifitiye babita gusa ko ari umwe barabara rero bakura atari cyo kibaragishinga bakura bari ko bari yumvira ingene babaho eje mu gitondo ingene buca ingene bava mu ngorane bari ko baracamo ico kiri muri bimwe n'umuntu mbero ituma dushinga uvu cyane kuri abo bana kuko baba bakuze badafise kahise kababwira ngo uje niwe mwasi wawe utazi gituma n'abana babafise babavuga bati je ndonse ico ikimbe sa uyu munsi ivyo bindi nta gaciro gafafise kabifise no bakaro abana benshi tureze byukuri baragerageza ariko birabagora kubabazi neza ubwoko bavuyemo kubera ko abakubura bavuye bitavuye ku ntambara nkuko abambere twari tureze ariko byababizi bavuye mu ntambara ndaregeze gushika kera mu guyu abana ba mbere twari dufise abana baba mu nzu iwanje ko je natanguye mbana n'abana ashika 30 bavuye ku mwibarabara ku mugoroba rero twari cyara tukaganira ku buzima amasinzi ngene umunsi umwe nababajije ni umwe nabajije umwe ntimbega mwibaza ko ari kubera kuri mwibarabara taravuga ati jewe ni kubera ko twumvise ko ari kubera ko abahutu batwiciye ababyeyi hanyuma bagashaka tuza mwibarabara ubundi nawe ati oya ahubwo urabeshe n'abatutsi batwiciye ababyeyi nicyo gituma turi mwibarabara abana babiri barabagenzi umwe wese yarazi yuko undi ari uwo mu bwoko bwiwe ntiyashobora gutahura yuko batandukanye kuva icyo gihe bica akaryo ko kubasigurira neza yuko ibyo byose atakamaro kanini bifise ariko rero wabubona kenshi usanga bari aho baje ari bana batoya bafite imyaka 5 yahunze kumbure bagira mugire nabi cyangwa umubyeyi we nyine ariwe yamutaye kubera ko yasamye imbanya atamushaka ugasanga rero bakura ibyo bintu byose ataco bibabwiye ntaco babiziko cyane niyo bagiye mu ishuri bakura bavukana aho baba turafite amadu babana hafi abana bava mu bwoko butandukanye nta n'umwe agira umwitwariko w'ico kibazo niyo bakuze rero nk'ubamwe ubu ni basigaye abarongozi umukuru w'igisata c'abana mwibarabara muri New Generation n'umwana yaje muri New Generation afite nk'imyaka 5 umwana mutoyi uyu munsi niwe warongoye ico gisata n'umurongozi muri New Generation abo bose n'abantu bakuru afise umutima gukundana bataravye kahise kabo ico gituma tubafise k'ivyizigiro ko no muri kazoza k'igihugu bazoshobora guterera batabanje guhagarara ku bijanye n'ibi batandukanya cyane cyane mu bijanye n'iby'ubwoko rero n'uyu munsi rero iyo bagira imbere y'urundi rwaruka bababwira ico nyine babwira ku bijanye na kazoza izindi nkomeze bafise harya iyo umwana yakuze yirondera ibyo afungura aba afise ubwenge bwinshi cyane gusumba umwana yakuze ababyeyi bamuronderera ibyo afungura abantu bashobora kwidebye bagatera imbere n'ingoga mu iyo bakoze akantu bagashobora gutera imbere n'ingoga ugasanga no mu ishuri abari mu ishuri bamenya neza kubera ko baba bamenyereye kwibako ugasanga kandi kinaco ntibatinya kubera ko barakuriye ahantu hanze batagira ubwoba bw'ishobora kuza kubashikira barageze ku rugezo aho ikintu kiza nk'ikintu gitera ubwoba gutyo gusa kidashobora kubanyiganyiza rero n'abana bafise navuga akaranga mutima gakomeye gashobora kubatuma bashika ku bintu byinshi bashobora gutera imbere n'ingoga kumbere rimwe gusumba n'abana bafise imiryango n'ababyeyi rero nicyo tugerageza ntitubwira tubabwira ngo mwaragowe wabona mwebwe mwakuze mugowe oya tubabwira tuti mwebwe murabahizi mwashoboye kuba muri ubwo buzima mukaharengana ejo muzoshobora guteza imbere n'igihugu mugashika kure gusumba aho abandi bana bashitse rero kiba bicaye batera n'ishaka ryo gukora no gutera imbere kubera ko babumva yuko ari abantu bakomeye atari abantu b'intege nke
tuza ku mirongo ya telefone dufise Jean Claude aduteye akamo Jean Claude uratwumva
ndabumva n'ubwo 5 kuri 5
yego uhamagaye urihe
ndi ambasaderi Ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma ni mu murenge wa Gashanda ubu ni mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Rema ya mbere
yego
mbere na mbere mbanje kubashimira bizwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga kitugezaho amakuru ndetse tukaje no gutanga ibitekerezo ubu ni igikorwa cyiza cyane mu mwaradukoreye nkatwe abakunzi banyu turi mu bice bitandukanye by'isi
murakoze mufise icyumviro cyangwa ikibazo
ikibazo nari mfite cyangwa icyumviro nuko nagira urubyiruko rw'iki gihe ko rugomba gukora rugakura amaboko mu mufuka rugakora urumva ko ikibazo urubyiruko rugifite aho ngaho wenda muri ibyo bihugu byo hanze ikibazo gikomeye ariko ubu nkatwe uva nkatwe hano mu gihugu cy'u Rwanda urubyiruko ubu ngubu turi gukora imyuga itandukanye nta rubyiruko wabona rwaramukira aho rwicaye kuko baduteguriye icyo bita ahantu duhurira mu gakiriro aho bita agakiriro ka Gisozi cyangwa agakiriro ka karere ka Ngoma. Ubwo rero uvuga ngo duhuriramo nk'urubyiruko tukabasha kwiteza imbere imyuga bazi kudoda bazi kubaza bega buri kintu cyo umuntu wese ashoboye urubyiruko akabasha nayo gukora kujya yiteza imbere. Ubwo rero numvise mwagarutse ku kibazo cy'urubyiruko muri generation ubwo niyo mpamvu nari mbagarutseho mvuga ko nabo wenda bakora bakiteza imbere kuko buryo urubyiruko ni rwo nirwo mbaraga z'igihugu kivukamo. Udakoze rero burya ntabwo waba uri guteza igihugu imbere kandi nawe muntu usange ntabwo waba uri gutera ubwo rwose bagerageza nabo kongera imbaraga bakabasha kuzamuka kuko natwe tuvuga ngo hano mu gihugu cy'u Rwanda twabashe kwiteza imbere na rubyiruko rukirira ngo ruzatura hehe cyangwa rubaho gute. Muri ibyo muri iyo mishinga twaragiye itandukanye niyo idufasha kwiteza imbere tukabasha kwizamura muri rusange mu mibereho yacu y'iterambere.
Murakoze
wena nizo ngaruka wenda zaba ziri aho hanze cyangwa ngo urubyiruko runyumva rukurikira ijwi rya Amerika inama narujye n'uko rwo rwakora ahubwo bakibumbira mu makoperative no mu mashyirahamwe kugira ngo babashe kwiteza imbere. Burya hari n'igihe bafata bagashaka banatanga buri mu Rwanda tubyita ibintu by'ibibina aho muhugira ahantu mukabasha kujya mutanga buri muntu 500 cyangwa 1000 ayo mafaranga yagwiriye bakayaha nk'umuntu abasha kumuteza imbere niyo yaguramo n'ituka akarishyiraho cyangwa akaguramo n'ikibanza ni ibintu bimufasha cyane niyo yashyira mu bucuruzi. Ubu rwose kuri iki kiganiro mwagarutseho ni cyiza cyane nkatwe urubyiruko tuba dukuyemo isomo kandi muri rusange n'abakurikira ijwi rya Amerika batuye isi yose.
Murakoze cyane. Murakoze
namwe murakoze cyane kwa mwanya kiriye ku murongo. Ndi Ngoboka Jean Claude mu karere ka Ngoma murenge wa Gashanda.
Murakoze ico cyumviro cha Jean Claude mu kibaza kuri iki Dieudonné
icyo nibaza yuko bishya mu gihe n'izindi n'icyo twatangiye gukora ko duhaciye imyaka 20 tugerageza gukora mu gufasha urwaruka kumva ingene basaba kwiteza imbere aba mu gukorera mu bikorwa byo kwiteza imbere canke mu migwi itandukanye. Rego niko kumbure ntibirashikira urwaruka rwinshi ariko nibaza yuko aho tumaze gutangura gukorera ma club ya generation canke mu bikorwa dukora tuguhuza urwaruka rwatandukanijwe n'ingorane za kese gihugu mu makoperative twitagira ubuntu ni kugerageza kubafasha guteza imbere ubutunzi k'igihugu biciye mu maboko yabo. Nibakarorero turafite koperative twagira ubuntu yo muri commune Gasorwe aho twagerageje gufasha urwaruka twari rwatandukanije ibintu byabaye muri kahise k'igihugu aho uyu munsi barima bakakora ibikorwa byo kurima ibyo bimbuye bakabigaburamo ibice bibiri umuce wa mbere bakawushora cyane mu ishyirahamwe rya Generation kugira ngo tubagaburire abana dusanzwe tureze ariko ikindi gice bakakigabura hagati yabo kugira ngo kibe usi n'ikimenyetso kibazana kumva ko basubije hamwe batakiri mu byabatandukanije. Ibyo n'ibikorwa two turagerageza gukora aho dushoboye nibaza yuko nkuko abandi bavuze babikora natwe twiteze yuko muri kazoza tuzobona urwaruka rwinshi rukorera mu bikorwa by'amakoperative mu kwiteza imbere kuko hari amashyirahamwe menshi yo kuvuga amajambo no guhana ibyiyumviro gusa ariko iyo bitarimwe ibikorwa byo kugwiza umwimbu abantu basura hahandi basura kuzera inze basura gukena basaba yuko abantu bagira ikintu bafashije turashika kure cyane ariko kiri muri bimwe mu migambi no mu ndoto dufise yo guhimiriza urwaruka cyane gukora ibikorwa byo kugwiza umwimbu kugira ngo bashobore kwiteza imbere ariko kandi turamaze kubikora n'ibitari bike aho tugejeje muri kino gihe.
Mu bana mumaze gusohora muri iryo shyirahamwe ryanyu ariko biteza imbere ubu bari mu bisata ibihe bisata bitandukanye barimo ni nk'ibihe cyane cyane
ibisata nyamukuru barimo bamwe n'abakora ubuzi busaba amaboko abashoferi bantu ugasanga ari mu buzi bujyanye no gutunganya ibikorwa aba gukora imyuga ijyanye n'iby'inyubako cyangwa ibyo gukora imiduga ariko kandi hariho imigwi ari nk'umugwi duretse kurangiriza inyigisho ngo bashika kuri 20 bari bamaze bisa ko ariga ibijyanye no kugwiza umwimbu mu gukora cyane cyane utuntu tw'imyuga duto duto ariko tubazana kwinjiza amafaranga ahambwa gukora utuntu two kwambara abandi ugasanga bagize ubundi buryo bwo kudandaza nk'ibijyanye n'amakara canke ibijyanye no gukora utuntu bashyiramo icyo twita innovation kugira ngo babikore bitandukanye n'ingene abandi basanzwe babikora rero usanga bakora mu byo twita imyuga mito ariko ibazana kwiyungunganya no gushobora kuraba ingene bashobora gukorera hamwe mu migwi. Ubu dutanguye indi nyigisho ku bijyanye na entrepreneuria nyine, ariko ubu twayihariye abigeme b'abakobwa, abakobwa gusa bafite hagati y'imyaka 14 gushika kuri 24. Abo nibo tugira dutanguye nabo inyigisho, tuca tugerageza kubaha karyo ko kwiga imyuga mito mito. Aho usanga biga ibyo guteka, ibyo kugenda gukora twita ama service, haba ahantu hari imanza zitandukanye. Rero ibintu bitababuza kumbere bamwe kubandaya amashuri cyangwa bigabuze gukora ibindi bikorwa iruhande, ariko kandi bigashobora kubinjiza amafaranga make make ashobora kubafasha kwiteza imbere. Rero ibyo tushyiramo ingufu cyane gusumba, naho rero uko imyaka igenda iratera imbere twifuza kuja mu bijyanye no tunofata mu buryo industriel bashobora gukorera hamwe baka haba gufata nk'ibintu bimbuye byo kurima bakabishya bakabishyira amasashe bakabidandaza ibintu nk'ivyo, cyo ndavuga ko valeur ajoutée. Ibyo rero twifuza kushyiramo ingufu cyane kubera kusanga bidasaba umutahe munini cyane nk'imitahe abandi bashyiramo kugira ngo bagende kurangura kure cyangwa badandaze ibyo bakuye Dubai cyangwa ahandi nkaho.
Ishyirahamwe ryanyu rimaze igihe, mwari tanguye mu mwaka w'1998. Muri rusange murashimishwa n'ibyo mumaze kurangura kuva icyo gihe?
Twebwe ntituvuga ngo turashimishwa cyane n'ibyo tumaze kurangura, ariko turashima intambuko tugeze ko, kubera ko urugendo rwacari rurerure. Sinzi mamashoye gukurikira twara nedere cyane ingene tariki zibiri z'ukwezi kw'indwi umunsi mukuru wa independence mu Burundi, aho umukuru w'igihugu yashoboye gutanga ikidari ku burongozi wa New Generation nk'ugushima ibikorwa New Generation imaze gukorera igihugu. Ni twari tubyiteze, ariko byaratunedereye cyane kubera ko twabonye ko abantu batangiye kubona yuko ibyo twakoze biri kubiragira ikimaze mu gihugu. Ariko intambuko iracyari ndende cyane, kuko indoto yacu niyo kubona Burundi butera imbere mu mwanya muto kandi bugatera imbere mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu. Rero urabye ugaruka rwinshi muri kino gihe, nturaronka akazi, nturaronka ibyo rukora, ntibaronka ibyo ingere bashobora kugwiza umwimbu kugira ngo bashobore kugera ku rugezo aho igihugu gishobora gushorera mu mahanga cyangwa gishobora guhiganwa n'ibindi bihugu bijyanye n'iby'iterambere. Rero navuga ngo tumaze mu guhimbaza imyaka 20 tumaze two turakora, twashimye gufuga mu kivugo cy'uko turagiye gushiraho urufatiro cyangwa umushinge wa mbere. Ntituratangura kubaka cyane ngo dushike kuraho twifuza gushika. Ibyo rero ni ibikorwa bizokorwa kumbure n'abarezwe mu ishyirahamwe rya New Generation cyane, aho bashobora gutangura gukorera mu mico itandukanye, kugira ngo influence madame natandukanye wa muco bigishijwe bwa burongozi bigishijwe batangure kubukoresha, maze igihugu gishobore gutera imbere mu mwanya mutoya. Kubw'ibyo navuga ngo intambwe tumaze kugira ni nziza, iraboneka, irashemeye, haba mu Burundi haba makungu barabidushimira. Ariko navuga ngo n'urufatiro by'ukuri twashizeho tugeze mu gihe cy'uko rero bijahabona aho ugaruka rwinshi rwa kino gihugu rukoresha ubwenge n'amaboko bagateza imbere igihugu mwanya mutoye cyane. Kandi ndizeye cyane, ndavyizera ko hazogera igihe aho Uburundi butera imbere mwanya muto, abantu bariko barabubona bakabazanya bati mbega ni cya gihugu twaratwumva byagenze kushanya kuriya, atari kubera ko hahindutse ikindi gihambaye, ariko hahindutse uburyo bwo kwiyumvira bw'abakiri bato.
Yego. Niyihe migambi mwa mufise yo mu gihe cya vuba no mu gihe kiri imbere ku bijanye n'ishyirahamwe ryanyu no kubandanya ico gikorwa gishimishije cyo gufasha abo bana bakiri bato n'abari mwibarabara?
Ubu turiko dushimikira cyane cyane ku bikorwa nyamukuru bitatu. Ica mbere ni igikorwa cuko umupira ugwaruka gori muri umujyo w'umupira w'amaguru canke abandi bigishijwe inyigisho zo kuba imboneza zikorera abandi bazogendera ugwaruka mu mashure ma province atandukanye kugira ngo bahuze ugwaruka rwinshi rushoboka, bababwire ingene bakwiye gukunda igihugu n'ingene bakwiye kwitanga kugira ngo igihugu cyacu gishobore gutera imbere mu mwanya mutoya. Icyo nicyo gikorwa navuga kigiye kwihutirwa kuva mu ndwiza. Tuba turi mu bice bimwe bimwe bya ruguru, mu makomine aho tugenda guhura n'ugwaruka tubabwira bizigira dufite igihugu tubabwira ingene bakayikoresha ingufu zabo kugira ngo bateze imbere aho babaye. Igice cya kabiri ni bijyanye n'inyigisho dusanganywe, inyigisho dusanzwe tugira zo kwigisha abo twita imboneza, hanyuma kandi ziba zirimo ibyo byose, umupira w'amaguru, kwiga ibijyanye na entrepreneuria, kwiga ibijyanye no kuba imboneza effective mu burongozi, kwiga abo tuba dufite imigwi itandukanye turigisha mu bijyanye na leadership entrepreneuria. Donc ivyo rero bizobandanya muri santu bikora kundi kwezi kwezi, duhuza urwaruka rumaze kugaragara ko rufise itandukana n'abandi mu kuba imboneza kugira ngo tubahe izo nyigisho. Ubwa gatatu tuzoba turiko turabandanya ibikorwa bijyanye no gufasha abo bana rero bakiri mu ibarabara kubafasha kugira ngo baronke ngene bafungura bashobora kuja mu mashure. Kwezi kw'icenda kurageze dutangwe kwitegura hafi ingene batuzoshira abandi bashasha ku ishure, hamwe no gushigikira rero babandi twahaye imitahe mito mito ariko rakora udukorwa two kwiteza imbere, kubakurikiranira hafi kuraba yuko ivyo batwemereye ivyo bakoze mu ma business plan yabo ari ivyo ariko barashira mu ngiro, no kubakorera ibintu no kwita vya coaching kugira ngo tumenye yuko ibyo bumvise mu mashuri mu byo bize muri ya programu ya kabiri bariko barabishyira mu ngiro mu buzima bwabo bwa misi yose. Ibyo ni ibikorwa bikuru bitatu tubandanye nabamenyesha ko ishyirahamwe rya New Generation rikora ku munsi ku munsi, nta si ibintu dukora rimwe rimwe, basanzwe ariho abashinzwe ibikorwa bakurikirana ku munsi ku munsi ingene ibyo bikorwa byose biriko birakoreka.
Ishyirahamwe ryanyu nk'ayandi mashyirahamwe kugira ngo mushike kuri iyo migambi yose mufise n'ibintu bisaba uburyo, uburyo mufise burashimishije, nimba budashimishije niyihe migambi mufise kugerageza kurondera uburyo kurushiriza kugira mufashe ibitegire birengeye kurushiriza byabo bana?
Navuga nti bizo bibira uravye indoto tuba dufise naho twifuza gushika, uburyo dufise ntibuba buradushimisha kubera ko yaradushimishije twakora byinshi gusumbaho tugeze uyu munsi. Ubutunzi bwa mbere twebwe duha agaciro muri New Generation n'abantu imbere y'uko bw'amafaranga cyangwa ibikoresho n'abantu tuba dufise, urwaruka rumaze kwigishwa bavuga bati turitangira ibyo bikorwa byose muri kumara dusaba kudukora bitarinze gusaba kumbure uburyo bwinshi. Rero icyo navuga ko tufise abatari bake baciye mu nyigisho za New Generation uyu munsi baba biteguye kwitanga mu gihe tubakeneye mu bikorwa bitandukanye. Tukaba kandi dufise n'abarongozi mu kazi ka misi yose bitanga kandi bafise ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore guteza imbere ishyirahamwe. Ariko rero mu bijyanye n'uburyo bw'amafaranga biratugora kubera ko twihaye icyemezo kitoroshe, aho tudapfa kwakira amafaranga n'uburyo bwo gufasha ku bantu aribo bose. No hakaro rero nkawe twariyemeje ko tudashobora gutora amafaranga y'abantu bari muri politiki, abantu baba bari mu bikorwa bya politiki, kubera ko tubashaka kwirinda yuko abo bantu usanga badusabye gukora ibitandukanye n'ibyo twemera. Rero abantu baba bafite ibikorwa bifadika mu bijyanye bya politiki ntitubirukira mu bijyanye no kuraba ifashanyo ishobora gufasha ishyirahamwe ryacu. Ariko rero turaronka abagenzi hirya no hino cyangwa amashyirahamwe amwamwe aduterera mu migambi imwe tuko turakora. Navuga yuko ntibiba byoroshe igihe hari igihe bigenda neza hari igihe bitagenda neza, ibyo twarabimenyereye muri imyaka yose tumaze dukora. Ku bw'ibyo rero ari umuntu wese yaba Murundi yaba umunyamahanga avuga ati iryo shyirahamwe ivyo riko rirakora birashobora kugira ikimazi kininiya ku kugwaruka bw'Uburundi no gutuma igihugu cacu gitera imbere, niyo hengesha nako kutubwira icyo yashobora gufasha haba mu bifadika haba mu guha mu kuduha umwanya wiwe mu bwenge afise bigashobora gufasha mu bikorwa dufise vyo tunezera cyane. Rero umuntu agiye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa internet umuntu akandika muri Google ati New Generation Burundi urabona haba site internet cyangwa Facebook dukoresha, bashobora kutwandikira bakatumenyesha abifuza gufasha.
Akajambo kanyuma ubutumwa mwashikiriza ariko baratwumviriza,
ubutumwa nushikiriza ariko baratwumviriza nuko hari ibyizigiro cyane kuri kazoza ku Burundi kandi ibyo byizigiro biri mu gwaruka rwahinda uburyo bwo kwiyumvira, rwaruka rwumva uko bashobora gukoresha ingufu zabo n'ubwenge bwabo mu guteza imbere ikibano cyabo mu makominote yabo imbere y'uko twiyumvira kumbure igihugu muri rusange. Tushagusaba rero abakiri bato cyane cyane abarundi babari mu Burundi bari hanze twiyumvire cyane cyane ngere dukoresha ubwenge n'ingabire imana yaduhaye kugira ngo duteze imbere abandi mwese yumvire guteza imbere bundi hanyuma dushire hamwe izongabirano duteze imbere igihugu cyacu nibaza ko atankeka Burundi buzoshikaho isimenya ko burimo ugwaruka rutaretse gukoresha iby'imana bahaye bashe guteza imbere
urakoze yari umutumire wacu Dieudonné Nahimana yoboshira hamwe New Generations ifasha abakiri bato kwiteza imbere na cyane cyane abana bo mwibarabara turabashimiye cyane dushimiye abashoboye gukurikirana iki kiganiro mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro tubifurije ibihe byiza tubatumire no kubandanya mudukurikirana kuri radio yacu radio Ijwi rya Amerika rino na radio yanyu.